mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo urubanza bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icumi n'icyenda ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane i Tampa, Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Mariki igice cya cumi na gatandatu guhera ku murongo w'icyenda ndashaka gusoma mbega igisomwa cyiza cyerekeye izuka. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi abanza kwiyereka Mariya Magadalene uwo yasenzemo amadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira aba bana nawe asanga bababaye barira, nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yabonye yamwiboneye ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira basigaye maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yiyereka bamwe cumi n'umwe bicaye bariko bararya abagaye ukutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababarira ati, mugende muje mu bihugu byose mubabwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera nibi: bazosenda amadayimoni mu izina ryanjye, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Kandi umwami Yesu ahejeje kubibabarira adutswa mu ijuru avyagira iburyo bw'Imana. Abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo, ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso bikurikira. Amina. Reka dusenge. Mwami Yesu, turabivuze ubu mu gihe twegereye intebe y'ubwami ya Data, kandi mu izina ryawe twizera ko ari jambo, ko ari ryo jambo ryawe twizera ko yari amajambo ya nyuma yavuye mu kanwa kawe mbere y'uko duhuzwa. Kandi dusaba kuza kuyahezagira mu mitima yacu kuri uyu muhinga mwo kubw'abarwaye. Turagushimira ako wahamagaye igitigiri kinini ku ntebe yawe y'ubwami mu ijoro riheze. Kandi twabonye iyo mirongo minini y'abantu, abagabo, abagore, abapapa, abana, abamama bamanuka ku murongo hanyuma bagenda muri icyo cyumba cy'amasengesho. Turagushimiye kubw'ibyo Data. Ubu rero turasenga ngo uzubazobahe ubutunzi bw'ubwami bwawe, kandi dusabye habeho ukwizera muri twebwe kuri uyu muhingamo, kugira ngo ijambo ry'Imana ritubere rizima, kandi ni wewe wenyine ushobora gukora ibi. Data, rero tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Murashobora kwicara. Rero igisomwa cyanjye kuri uyu muhingamo ndashaka kugifata, kandi gisa gato nk'ikitari kimenyerewe. Kandi ndashaka kugifata kubera yuko ejo hahise ko kavuna musase nahuye n'umuntu mwiza kandi yicaye inyuma yanjye, ubu umushinga wa manza. Hanyuma twari ko turavugana ku byerekeye urubanza, kandi rwari nk'urubanza rw'agashinyaguro canke ikintu kinaka rwakorewe umwami wacu. Kandi nizera atankeka kurya mugabo yobaye umugabo mwiza mu guhagarara ngaha hanyuma akabigereranya n'imanza z'igihugu, kuko naramuvuze ko kuva igihe twahura kandi we babwira ko ari umushingwamanza mwiza. Rero ndazi ko uyomuha urubanza rubereye. Kandi Yesu akaba atigeze araho nk'ubwo bwoko bw'urubereye rw'urubanza. Kandi we n'ijambo, ibyo twese tubihuriza ko we n'ijambo. Rero nasomye ijambo ryiwe, Hanyuma duhava dushingira urubanza ijambo kuri uyu muhinga mijambo riciriwe urubanza urubanza n'amasezerano y'ijambo ry'Imana hamwe n'isi ikirego kihaba kubera kutubahiriza amasezerano kandi niyumvira yuko umushikiriza manza yamahagarariye leta nibaza yuko ari byo kandi Satani n'umushikiriza manza ahagarariye isi muri uru rubanza kandi uwagirizwa ni Imana kandi cyabo naco uwagirizwa ni mwemu yera ndashaka rero akugira ishengero ikoraniro abunganizi n'abacamanza icyarimwe reka rero twumvirize urubanza ubu mu gihe tudugije ibihuzu bipfutse urubuga maze tukarabaho twicaye rero ubu ntimwibagire yuko ibyo tubona ngaha n'ibyo byateye uru rubanza n'ijambo ry'Imana hamwe n'isi kandi icyo ikirego kivako ni ukutubahiriza amasezerano ibyo ni yuko isi yemeza ko Imana yatanze amasezerano atari iryo ay'ukuri ibyo ni ukutubahiriza amasezerano ntiyubahiriza amasezerano yayo kandi umushikiriza manza muri uru rubanza ni Satani uhagarariye isi kandi wagirizwa n'Imana ubwayo kandi cyabona cuwagirizwa ni mwemu yera rero ubu turahamagaye urukiko gutegeka rero ubu mushikiriza manza gira hamagara icabo naciwe ca mbere mu rukiko komaza amurahirishe kandi ubafise ivyabona bitatu kuri uyu muhinga mushaka gukoresha washaka gukoresha ahubwo muri urubanza kandi ibivyabona ni mushinga ntaho utizera ukurikira ni mushinga ntaho ukekeranya hanyuma ukurikiraza kuba mushinga ntahe utihangana rero ibi ni byabona muri uru rubanza yuko Imana idashitse ijambo ryayo sukuri kandi turashobora kubona imbere yuko dutangura urubanza koko benshi bo ku isi bagerageza kuvuga ko ijambo ry'Imana atari ukuri akarorera ibi nabisomye mu kanya ariko ndasoma incamake y'ibyandiko muri Scofield hanyuma ariko ndiyumvira ko ku nkuru nabwiwe igihe kimwe nibaza ko noba narigeze kuyisubiramo cane muri iki gikorane ariko umugore igihe kimwe yigeze kugira umuhungu mwiza muto yashaka kuba umukozi w'Imana rero yari umugore akenye kandi yashaka ko umuhungu wiwe aronka amashuri n'imyimenyerezo byose byiza bishoboka ibyo umubyeyi wese ashakira umuhungu wiwe hamwe yoba ahamagariwe ibintu nk'ibyo imyimenyerezo myiza rwose kuruta iyindi ishobora kuboneka emwe yashaka ko ayironka rero yamurungitse mu iseminare nziza cyane kuruta izindi yarazaho yo murungika rero yari amaze yo hafi hanyuma umunsi umwe nyina afatwa n'indwara ikomeye yari ameze nabi rwose hanyuma babandanije bahamagara banarungike telegarama yari ibana kugira ngo ashobore guhamagarwa muhira kubera yuko yafashwe n'ubukanyi buhambaye hanyuma biva mu indwara y'umusongi gwicwe na kabiri kandi akagira ububabare bwo mu mahaha kandi yari yiteze gufa umutima wiwe waboneka nk'uwumeze nabi cyane rero umuganga w'umwizi igwa yakora ivyo yarazi byose gukora kugira ngo arokore ubuzima bw'uwo mugore ariko yarushirizaho kumeregwa nabi rero umuganga yarungitse telegram kuri uyo musore ati hagarara ubunyene rondera ikibanza c'indega ushobora kuza kwanyoka igihe ico ari cyose kuko asa nkaho ari hafi neza y'urupfu hanyuma rero umuhungu ashavuye ategura impuzu ziwe kandi yari yiteguriye gufata indege hanyuma ya telegram zivuye kuri nyina neza ntuze mwana nakize nuko rero haheze hafi umwaka umwe canke amezi atandatu ndizera ko ari byo yasubiye imuhira maze kuramutsa nyina kandi bariko barafataniriza hamwe yavuze ati ma hariho ikibazo kimwe kikiri mu mutwe wanje ati igihe wari urwaye cyane hanyuma ati ntiwigeze unyandikira ngo umbwire idonido wavuze gusa ko wakize ariko ntiwigeze umbwire idonido ukuntu ibi byagenze yavuze ati mwana uraza aha hepfo y'ibarabara neza hirya butike ya kera yahori iki ahantu kanaka ego ahari umugwi w'abantu hepfo basengera muri iyo nyubako nto yego ati ndabibuka n'abapentekoti Ategwa nibyo ati gihe nari meze nabi cyane ati hari umupfaso ni mwiza yaje kunda abaharuguru hanyuma avuga ati mwene data twari hariya hepfo mu gikorani cy'amasengesho hanyuma dutahura kurwaye cyane kandi kufise umuhungu kure mu iseminare mu ishuri ya seminare kugira ngo abe umukozi w'Imana kandi gihe twari ko turasenga umwami yaduhishuriye ko dukwiriye kuza kugusengera kandi atemwe yavuze ati ibyo byoba byiza ati hari ico bigutwaye umwungere wacu aje maze agasenga ati basha nta na gato mupfaso ninonezerwa niko yavuze bazanye rero muganga yavuze ko tuza kuba atumeze neza umwungere rero araza maze asoma iki canditswa ha muri Mariki igice ca 16 hanyuma avuga ati ibi nivyo Bibiliya yavuze nuko arambika ibiganza kuri wa mugore arasenga arasohoka hanyuma avuga ati yakize niko yavuze yo ati ma yavuze ati ibyo ntibihebuje kamwana kiyumvire yo yavuze ati ma atankeka ntaho byari bihuriye no gukira kwawe yavuze ati nkumbu rimwe mu miti umuganga yari yaguhaye ubwa mbere gusa ntiyagize ikikore cyo gihe hanyuma avuga ati yo yavuze ati oya mwana umuganga yari yahebye kumpa imiti iminsi ibiri ati nta kintu yashobora gukora gusa yashyizemo imwe mu maze ambwira ko atacyo yoshobora gukora kandi naguma mererwa nabi yo yavuze ati ma ntibyari ibya turabona iba abantu batazi gusoma no kwandika ati mu by'ukuri ntibatahura n'abasoma Bibiliya gusa hanyuma avuga turabona yavuze ati none ntidukwiye kwizera Bibiliya ga mwana yo ego cyane ati ma dukwiye kubyizera ariko uti urazi ku ishuri ati twizeye yuko Bibiliya aho yasomye harya kuva muri Marako 16 kuva ku murongo w'icyenda kubandanya ntibyanahumetswe mwe yavuze ati Imana ihabwe icubahiro yavuze ati ma uri kugwigenza nka buri barya abantu ati yemwe kubyiyumvira gusa yavuze ati emwe mukunzi nareko niyumvira gusa yavuze ati uri yumvira iki ati nambi Imana yoshobora kunkirisha kibya gice cy'ijambo kida ahumetswe mbega yokora iki n'ibyahumetswe ry'ukuri rero ibyo ni rero twizera yuko ryahumetswe rero ibi tugira tureke umushikiriza amanza ahamagara ibyabona by'uwa mbere aze mu rukiko kugira ngo aburane haheze iminota mikibyo ndabivuze kubera yuko nariko ndasoma gusa igihe nariko ndasoma iki gisomo umushingwa nga nta Scofield avuga eko bimwe mu byanditswe by'iminwe bidashigikira ibyo birashoboka ko iyo nkuru ariho yavuye ariko niko bimeze ariko rewe mushinga nta wutizera je mu rubanza maze ahagarara ubu kugira ngo yagirize ijambo ry'Imana kugira ngo aryagirize rero ubu ibyo ategerezwa kubicabona ca mbere gihagarara rero turabona ko amaze kurahira kubu ikirego ciwe niko amasezerano y'ijambo ry'Imana atari ukuri rwose rero ibyo byabona byose umushikiri zamanza ariko arazana bavuga ko ari abizera bose bavuga ko abe arabizera canke batanga ibyemezo byibi ntitwari kuja mu bikorane nk'ibyi tutababizera rero bavuga ko arabizera kandi kirego mushinga ntaho utizera tanga ku ijambo ry'Imana yemeza ko Mariko 16 ari ukuri ntibishobora kuba ukuri kubera yuko yavuze ko yaramaze igihe arwaye kandi ubu aratanga intahe yiwe ko yaramaze igihe arwaye kandi yagiye mu gikorane cy'icamwe mu yera abantu barambika ibiganza kubagwaye kandi bakemeza ko bariko barakira rero yagiye muri uyu murongo w'amasengesho kandi amaze kubikora yaramaze igihe arembye cyane hanyuma asengerwa n'uyu mugwi w'abamwe mu yera biyita mwe mu yera batera urwamo kandi bavuze induru kandi bakemeza ko bakize
Holy Ghost, so-called Holy Ghost bunch of people that were shouting and making noises and claiming that they were healed.
Kandi mushinga ntaho ukizera yaciye muri uyu murongo arambika ku ibiganza kandi ibyo byabaye haheza ameza berenga abiri kandi nta kimenyetso na kimwe cyo gukira avuga rero ko ijambo ry'Imana icyo gihe atari ukuri ubu rero umushikiriza manza atwaye icabona ciwe ca mbere azanye icabona ciwe gikurikira mu rukiko kandi icabona gikurikira kije ni mushinga ntahe ukekeranya baramurahije arahagaze rero yemeza ko ari uwutize ari uwizera kandi yumvise mu gisagara ko bafise ishengero aho bafise umwungere w'umwizigirwa uwiyita umuntu yubaha Imana ni ku ikoraniro rivuga kandi uyu mugabo yizera ibyanditswe ni kwa vuga kandi yasengera abagwayi akanabasiga mavuta kandi yasomye igice kibi muri Bibiliya muri Yakobo igice cya gatanu murongo wa 14 muri mwebwe namba hari hurwaye natume kwa bashinga ntaye bishengero baze kumusengera bamusiga mavuta y'irayo mu izina ry'umwami wacu kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umurwayi umwami azomuzura yavuze rero ko yinjiye kubera yuko yari umurwayi yari yarabwiwe ko atoshobora gutsinda indwara idasanzwe yari afise kandi muganga yavuze ko adashobora kuyikira nta kuntu byoba rero yafatiye Imana ku ijambo ryayo hanyuma abona uyu bita umwungere yubaha Imana ko ikoraniro ryose rifisi ntaye z'ubwoko bwose ko bakize n'ibindi kandi uyu mwungere yubaha Imana yaramusengeye yamusiga amavuta nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ntiyakekeranije ukuvuga ukuri kuwo mugabo ntiyakekeranije ukuvuga ukuri ku ikoranira ariko umwungere yubahirije iryo tegeko nk'uko Bibiliya ibivuga aramusiga amavuta maze aramusengera kandi ibyo byabaye haheze amezi atari munsi yatandatu kandi ntiyerekanye ikimenyetso na kimwe cyo gukira rero ashinga intaye rero icabona cya kabiri kiragenda hanyuma umushikiriza manza zani cyabona ciwe gikurikira ariwe mushinga ntahe wuti ahangana arakizana kandi ararahira atanga igishinga ntahe kigwanya ijambo ry'Imana ko atarukuru uyu mugabo arabandanya gusa hamaca yemeza yuko ari uwizera kandi yariko arasoma umunsi umwe muri Mariko igice cya 16 kandi na ku igice cya 11 cyo muri Mariko kandi gutangura ku gice cya 22 aho Yesu wenyine yemeza ko yari afise Bibiliya y'inyuguti itukura kandi izo nyuguti zitukura zari nk'amajambo y'ukuri Yesu yavuze ubwiwe kandi yuko muri Bibiliya y'inyuguti zitukura muri Mariko igice cya 11 aho Yesu yariko aravuga yavutse rino jambo izera Imana n'ukuri n'ukuri ndababwire ni wabwira uyu musozi uti shinga ukutabwe mu kiyaga kandi ntukekeranye ariko wizere yuko icyo wavuze gishoboka kizoshika hanyuma yari yabaye ikimuga avuga hano mu myaka myinshi kuva akiri umwana yari yaramugaye ukuguru kwiwe yategerezwa kugendera akuma beki yacumbagira rera cayemera ibyo nk'ijambo ry'Imana ritananirwa hama cavuga imbere mu mutima wiwe igihe yemeza gushingira intaye rero yavuze ati nzotambuka acayemera ijambo rya Yesu Kristo
and accepted the word of Jesus Christ he said that
yavuze ko yoshobora gutambuka kubera Yesu yabivuze ubwiwe uyu musozi utishinguka kandi gihe wemeye igihe usenze wizera yuko uronka ico wasavye uzogihabwa kandi yaragisavye arasengegwa havuga yuko azogihabwa kandi aho ni mu myaka itanu iheze kandi aracamugaye ukuguru kwiwe ntaranakira ubu umushikiriza manza aza ibyabona byiwe bimaze gutanga amajambo y'ibyanditswe atatu atandukanye ariyo mu rubanza rw'abayudi cabona atanga ibyabona bitatu byo mu byanditswe muri Bibiliya y'Imana bigereranijwe nk'uko Yesu yabivutse ari y'umwana w'Imana Imana yigitse umubiri aba mu muntu ukutananirwa hanyuma umushikiriza manza aza ubu kubazanira urubanza kuri mwebwe bantu ubu uribuka ko umushikiriza manza kandi ari umucamanza hanyuma umushikiriza manza akeneye kumenya ubu mu mwanya ariko arabashikiriza urubanza ubugira kandi abantu bemeza yuko arabizera nk'uko abandi muri bo babyemeza rero yemeza nawe umushikiriza manza akeneye kumenya yuko Imana nti isobanutse mu gushyiraho amasezerano adafashe mu ijambo ryayo kubyemeza biraba mara maze bikabatera isoni mu kwemeza amajambo atariyo umushikiriza manza ububu kuko yananiwe gutanga amasezerano y'ibivyabona bitatu biriko biragaragazwa neza bijanye n'ijambo ry'Imana kandi akeneye umushikiriza manza akeneye kumenya yuko Imana yananiwe mu manza zitatu zose mu gushira icyemezo cyo kuzigama ijambo ryayo ariko arabibashikiriza kandi kuri abo biyita bizera
And he wants the prosecutor wants you to know that God has failed in all three cases to make any manifestation of keeping his word. He's nailing it down for you. And to these plain believers. Then again,
hanyuma ubugira kandi umushikiriza manza agomba guhindura. Asabye ngo mumere magabo ku kindi kintu. We n'Imana yasezeranye ko ibintu byose byari bishoboka kuri abo bari bizeye. Yarabisezeranye umushikirizwa manza akeneye yuko mumenye ibyo kandi abo biyita bizera baragerageje akugumye iryo jambo hama arananirwa kuri gumya rero aciriwe urubanza rwo kuba ashitsa kudashitsa isezerano. Hanyuma ubugira kandi umushikiriza manza akeneye ko mumera amagabo kurindi jambo ry'Imana yemeza kuba muzima inyuma yo gupfa kwiwe Yesu yemeza kuba muzima inyuma y'urupfu rwiwe rero umushikiriza manza akeneye ko mumenya yuko atigeze kubona umugabo w'inkovu y'imisumari mu biganza byiwe n'inkovu mu mubiri wiwe wose n'imisumari ku birenge byiwe kandi ko atigeze kubona ibitsibo by'amahwa ku mutwe w'umuntu hanyuma akabandanya kwemeza kuba muzima inyuma y'urupfu rwiwe akemeza kandi ko mu Baheburayo 13:8 ko ahariho kandi atari byo areyemeza kandi mu gice cya Luka igice cya 17 no ku murongo wa 30 ko muri iyi minsi tubayemo ubwo yari kwishyura ubwiwe nkuko yari icyo gihe niko ari aremeza kandi umushikirizwa manza ariko arabashikiriza urubanza ko mu byahishuriwe Yohana 10 ako mu marayika w'indwi igihe atangura kuvuza inzambu uwo ni mu marayika wo mu ishengero rya Laodikira ibyo bishitsa guhamagara ishengero gusubira akukwizera kwa base igihe umumarayika azoba ariko aravuza inzamba amabanga yose y'Imana azoba ahishuwe muri icyo gihe aremeza kandi muri Malaki 4 ko abahanuzi beranda bavugishijwe ko hazoza umuhanuzi muri icyo gihe kugira agaragaze ko ibi byemeza ari iby'ukuri kandi nta na kimwe cyo muri ibyo kandi aremeza ko ijuru n'isi bizova ariko ijambo ryiwe ritazovaho ubu mushikiriza manza yazanye urubanza hano yararuzanye hano nyene imbere yacu hanyuma aruhaye mwene mwebwe abumviriza kuri mwese umucamanza n'abunganizi b'urubanza ubu twumvise uruhande rumwe rwiwe twumvise n'ibyabona turumva ibyo bariko bararuvuga ko turumva ibyo umushikiriza manza ashiramwo ijambo hama agaca bishira ku mpande zose amasezerano yose Imana yasezeranye kandi nta nimwe muri ayo ashobora kuvuga yuko ari ukuri rero ariko ararondera ikirego kigwanya Imana kandi kigwanya we akora amasezerano y'igihutihuti kuko amasezerano yasezeranye muri iki gihe atankeka arihuta kandi ntayashitsa ubu twumvise uruhande rwiwe rero ubureka duhamagare icabona cy'umushikiriza manza aze hano hamwe n'umushikiriza manza And now we will call icabona cy'umuburanya ku wabwirizwa kuwagirizwa icabona cy'uwagirizwa ni muhemu yera ubaraje maze afashe ikibanza cy'uwagirizwa ubu ikintu cya mbere ashaka guhamagarira iyi sentare kuraba neza haleluya akumushikiriza manza yasobanuye ijambo nabi aba yasobanuriye ijambo nabi abantu nk'uko yabikoze kwa Eva hariya ubwa mbere mwibuke yari umusiguzi wiwe Imana yabwiye ibyo bashobora gukora kandi ntihari kwigera haba urupfu mubabaro cyangwa ikintu na kimwe rero yaje hafi maze asigura nabi ijambo ku bw'iby'igihe umuntu yapfa inyuma y'ijambo ry'Imana ibyo byabagize iki ntarwanirirwa n'Imana ariko murabona satani yari umusiguzi w'ijambo kuri Eva ntiyashobora kumviriza umugabo wiwe n'Imana ariko yafashe insiguro y'umushikiriza manza ku ijambo kandi nta burenganzira yari afise bwo gutanga insiguro hamwe n'uko ata muntu n'umwe afise uburenganzira Imana n'umusiguzi wayo bwite nta dukeneye agumye ijambo ryayo turizera ubu ashaka ko murabana ubwitonzi kuri birya yuko uwo musiguzi nyene w'amajambo ya mbere y'Imana yavuze n'umushikiriza manza agerageza akukuzana ikirego imbere ya sentare kuri uyu muhinga mu yurya nyene kandi asigura nabi ijambo icyo nicyo kintu cya mbere cyabona cy'uwagirizwa yashaka kuvuga ubu yashaka kuzana ibi mu maso yanyu yuko yari umusiguzi wa Epfa kandi yasiguye nabi ijambo. Ikintu cya mbere washaka kubaha iki cyiyumviro yuko isezerano ari rya bizera gusa atarabigira bizera abakekeranya cyangwa abatizera n'ibya bizera bonyene. Ubashaka kuyisentare icabo nacu wagirizwa mpemu yera ashaka kuyisentare itahura ko aya masezerano araya bizera bonyene. Inyuma y'itohoza yavuze ati abana bizera. Akandi rero icabo nacu wagirizwa ubwiwe yotegerezwa kumenya nambara bizera canka taribo kuko we ni waha ubuzima isezerano. None ibyo ugiye kubisimba gute? Afise byinshi urubanza rukomeye rurabandanya ugiye kubisimba gute? Mwemu yera yotegerezwa kubimenya kuko niwe buzima buri mu ijambo, niwe aho ubuzima ijambo neza nkuko imwemu yawe iha ubuzima umubiri wawe. Kandi umubiri uhabwa ubuzima ni mwema ta mwemu umubiri nta kimaze ugira umubiri urapfa kandi ijambo rirapfa ritagira mwemu bisaba ko mwemaza n'ijambo kugira rizima kandi niwe mutanga buzima w'iryo jambo kandi we niwe cabona cy'ubuvugira uwagirizwa. Amina. Ibyo uzobishika ko gute? Nda ashaka ko iyo sentare itahura ibyo neza yuko we ari umutanga buzima yotegerejwe kumenya aho ubuzima ijambo. Ubugira kandi ashaka guhamagarira iyi sentare kuraba neza ijambo ry'isezerano rivugwa. Ntiyigeze ategura igihe na kimwe kuri bo cyo gukira. Yavuze ati amasezerano yo kwizera azokiza umurwayi kandi Imana izomushyira hejuru. Ntiyavuze aho nyene bazorambika ibiganza ku bagwaye kandi bazokira. Ntiyigeze avuga umunsi ukwezi umwaka. Yavuze gusa ati bazo icabo nacu wagirizwa ashaka ko mumenya ibyo yuko atavuze ko hobi igitangaza gikoreka. Yavuze gusa ati bazokira sigura ijambo neza bazokira. Ntiyigeze ashinga umwanya munaka kandi n'ibyo nambari abizera nambara abizera bazokira bazorambika ibiganza kubagwaye kandi bazokira namba ari ubundi yingu kwezi umwaka imyaka icumi imyaka mirongo ibiri imyaka mirongo itanu bazokira niko yavutse. Ibyo ni namba bashobora kuguma ku kwizera kwabo. Ubu woni cyabo nacu wagirizwa. Ikindi kintu cyabo nacu wagirizwa ashaka guhamagarira iyi sentare kuraba neza uyu muhinga mibyo nabyo ijambo n'urubuto kandi urubuto rutegerezwa kugwa mu isi imera kugira ngo ruronke ubuzima. Urubuto ntiruzokurira ku rutaro, urubuto rutegerezwa kurondoka kandi ijambo ritegerezwa kugwa mu kwizera ariko kurondoka gutuma ijambo riseruka. Rero icyabo nacu wagirizwa muri icyo gihe twashobora kuvuga ibindi byinshi bintu byoshobora kuvugwa ariko ntidushaka kubagumya igihe kirekire cyane. Dufise umurongo munini wo gusengera abagwaye. Ndashaka we wese ntare akumviriza. Icabo nacu wagirizwa barahagarara icabo naciwe murabona icabo nacu wagirizwa gifise uburenganzira bwo guhamagara icabo na kuko igihe cy'umushikiriza manza kigeze ya ahamagaye icabo no bicabo nacu wagirizwa giye guhamagara icabo na kandi icabo nacu wagirizwa yipfuza kwerekana kuri iyi sentare uyu muhingamo umuhanuzi Nowa igihe imbere Nowa amaze kuja mu rukiko. Ubu ndashaka gutahura ko ufise umushi ngantahe igishinga ntahe kiraba ijambo ry'Imana wahawe. Ego icabo nuno munsi ashaka kubwira iyi sentare yuko yari umuntu asanzwe gusa kandi yizera Imana kandi yabayeho mu gihe cy'ubumenyi aho bizera yuko iminsi y'ibitangaza itigeze ibaho. Ntihari bwigere hagwa imvura ku isi ariko umunsi umwe yahuye n'Imana kandi Imana yamubwiye gutegura ubwato bwo gukiza abantu kandi abazoja muri ubwo bwato bose bazokira. Kandi icabo nagishaka kuvuga yuko akumugaragara n'umutima wiwe wose yabwiye yarabyizeye kandi yagiye kubyigisha kandi yaragiye atari ukubyigisha gusa ariko gutuma ibikorwa byiwe bishingira intaho kwizera kwiwe yatanguye kubaka ubwato kandi cyabona gishaka gutunga urutoki umushinga ntaho utizera na mushinga nahe ukekeranya n'umushinga ntawe utihangana baramusugereje umurango n'icyo riyo mvura igiye kuzorwa ryari aha yawabivuze haraheze umwaka none nta mvura iri hejuru hariya twaragiye mu bantu n'ubumenyi kandi baremeje ko atamvura iri hejuru hariya kandi bavuga yuko nari umusazi kandi barantwenga maze bakambwira yuko nari umusazi n'imburabwenge neza wo kwemera isezerano n'ubucucu nk'iryo rirwanya ubushakashatsi bwo bumenyi ariko yavuze ati narabandanije kuri uwo mugambi kuko nagumye nshikamye kuko nari nzi yuko ryari ijambo ry'Imana kandi ridashobora kwihenda narubatse ubwato kandi ubwato bumaze kuzura rero abacokoranyi birutse impande n'impande y'ubwato ku murango kandi nagumye mu muryango ndabigisha kandi bari bakivuga batubuhaheze imyaka 120 none imvura yawe iri hehe rero murabona ubutame bwawe bwose bwabaye impfa gusa niko bavuga abanyabwenge bacu bari ukuri bafise ukuri rero nta kintu nk'ico gihari kandi uri umutama w'imburabwenge rwose mu kwizera isezerano ry'ubucucu nk'iryo hanyuma rero igihe carashitse aho natanguye kuva mu bwato bwanje igitondo kimwe hanyuma ubwo nyene ntashize ukuboko kuri ubwo urugi rwarugawe neza ndabibona kandi nashizwe ko ikimenyetso bwina none niki cabaye rero naciye nduga ingazi nari narakoze maze ngerahera hejuru hanyuma nca nsunika idirisha maze nashobora kubumva bari hanze mushinga ntawe utizera yicaye hariya mushinga ntaho utihangana na mushinga ntawe utihangana bavuga bati none niki cabaye aritega hanyuma niyumviriye ntakekeranya ko imvura yari kugwa icyo gihe hanyuma umunsi ninjiriye hari kuwa 21 cyangwa umunsi wa 12 w'ukwezi kwa gatanu urugi rwugawe ndabibona nahamagariye abantu banje rimwe hanyuma mvuga nti nimwitegure imvura igiye kurwa mu minota mikeyi hanyuma umunsi wose mushinga nawe utizera hamwe na mushinga ntawe ukekeranya mushinga ntawe uwutizera bagenda hafi na hafi ivi y'ubwato bankoso urabavuga ibibi byose kuri jewe ariko nabwiye ikoraniro ryanje nti nimuhumure humura Imana yarasezeranye umunsi ugira kabiri izuba ryaratse umuco nta mvura nta muturagaro nta n'umurabyo umunsi ugira gatatu konye n'uwa kane gatanu gatandatu ariko mu gitondo cy'umunsi wa 24 w'ukwezi kwa gatanu inyuma y'imyaka 120 haza ukunyiganyiga kuvuye mu ijuru hanyuma basizwe bose na mushinga ntahe ukekeranya utizera na mushinga nawe utihangana icabona cuwagirizwa cavuze kiti manuka Nowa nshaka guhamagara ikindi cabona duga mushinga nta Aburahamu nshaka kuguha igishinga ntahe umushinga ntahe Aburahamu yaratuze hanyuma avuga ati nariko nkorera mu murima wanje neza inyuma ya Uri igihugu c'Abakarudayo kandi nari narongoye mushikanje izina ryiwe ni Sarayi kandi izina ryanje ryari Aburahamu hanyuma nahuye n'Imana maze Imana imbwira yuko nari ngiye kuronka umwana biciye kuri Sara hanyuma Sara muri icyo gihe yari afise imyaka 65 hanyuma nanje nari mfise imyaka 75 kandi Imana yambwiye ko nari kuronka umwana biciye kuri Sara kandi isi yose yohezagiwe biciye kuri uwo mwana hanyuma nkaba se w'amahanga nasubiye inyuma n'ingoga ndyohewe kubw'uwo munezero wari mu mutima wanje namye nkunda abana kandi niyumvira ko ntoronse n'umwe ariko igihe Imana yavuga ko ngiye kumuronka narayizeye nagiye ku muganga kugera imyiteguro yaranyirukanye mu mushinga ntaho utizera yicaye hari. Hanyuma nafashe ibarabara maze abategetsi bashaka kumpagarika kubw'icyo kibazo cyo mu mutwe. Hanyuma rero uko imyaka yagenda mushinga ntaho utihangana yarandembeje icyoro n'umutaga. Ukwezi kwa mbere nabwiye umugore wanje Sara, murabona yari yaraciye imbyaro kera, byari byararangiye nk'uko bimerera nk'abandi bagore. Hanyuma nabwiye Sara nti mukunzi, twaronse utugozi dutoya n'impuzu zose z'utudorodonzi n'iminyago, turiteguriye ibyo. Yego kera bigiye gushika ubu, urabibona ku mpera y'iminsi 28. Navuze nti wiyumva gute mukunzi, nta atandukaniro. Aburahamu yemwe yavuze ati navuze nti Imana ishimwe Sara ntabyukekeranya. Imana niko yavuze tugiye kumuronka uko vyogenda kose, ivyo vyabandanije imyaka n'imyaka. Hanyuma uko imyaka n'imyaka yagenda mushinga ntawe uwukekeranya, mushinga ntawe utizera, bose barantwenze. Ariko inyuma y'imyaka 25 umwana yaravutse igihe narimvize imyaka 100. Imana ntiyigeze imbwira ko noronse umwana umunsi wukurikira, yavuze ko nomuronse. Kandi sinitayeho igihe byofata, Imana yarabisezeranye. Narindiriye imyaka 25 bibaza ko nshaje noca mpfa, ariko navuze nti sinshobora gupfa, isezerano ni iryanje, Imana niyo yabivuze. Umushinga ntahacokorana na mushinga ntawe utizera na mushinga ntaho utihangana, baraje hafi barasiga abantu bavuga bati Aburahamu ufise abana bangahe ubu, se w'amahanga. Ariko nagumye mpagaze kuko sinigeze nyiganyiga ku ijambo ry'Imana kubwo kutizera. Nari nzi ko Imana yari ishoboye gushitsa ijambo ryose yasezeranye. Sinigeze niyumvira ku mubiri wanje, sinigeze ninge nupfuye n'ubupfu bw'igitereko cya Sara. Ariko nizeye Imana, bavuze bati yemwe niyumvira ko wavuze ku imyaka 25 iheze wari ugiye kuronka umwana. Navuze nti imyaka 25 iheze, ariko umushinga ntawe utihangana hariya yavuze ati yemwe imyaka 25 yaraheze, niwiraba ubu ubwanwa burajeje tagushika hafi ku mavi. Itegereze urumuga bashaje, namusiguriye yuko Imana itigeze imbwira igihe nari ngiye kuronkera umwana. Yavuze ati uzoronke biciye kuri Sara, kandi ibyo birakwiye. Narashikamye rero ijambo ntiryigeze rivuga ryari ryavutse ko bizobuko. Reka duhamagara ikindi cyabona ce neza na neza n'ingoga, dufise umwanya ukwiye dushobora guhamagara amajana yabo. Reka mpamagara uwundi kandi Mose adushingire nta yemwe yavutse ati nigishije ubwenge bw'Abanyegiputa, nari umwigisha kuba dashobora kuburonka. Ariko umunsi umwe inyuma y'ubugaragu inyuma nahuye n'Imana mfise imyaka 28, kandi yari mu ishusho y'ikimenyetso, kandi yari inkingi y'umuriro inyuma mu Gisaka. Hanyuma yambwiye ko yumvise amaborogo y'abantu biwe, kandi yibutse isezerano ryayo ko ryo kubakurayo. Hanyuma yavuze ati ndagutumye. Hanyuma navuze nti ndinde, sinzi kuvuga jewe ndi umunyateolojia, sinshobora kugenda. Yavuze iti uzohabwa ikimenyetso bibiri, kimwe muri ivyo kizoba mu kiganza cawe, ikindi mu nkoni. Akandi nibatumva ijwi ry'ico kimenyetso n'ukurasuka amazi kwisi azohinduka amaraso. Rero ivyo bizoba bikwiye. Igihe nafata ikimenyetso nahawe n'Imana, hanyuma ndamanuka imbere ya Farawo. Pasitori Farawo yagerageje kugira ingabire yanje ibonekane nk'ikintu c'ububi. Yavuze ati umunyamarebu uwo ari we wese asanzwe canke umunyegiputa ashobora gukora ivyo, umupfumu uwo ari we wese ashobora gukora ayo mayeri. Hanyuma yabazanya abagabo babiri bazwi ku mayezina yayane na yambure, maze bigana vy'ukuri ikintu cose nakoze. Ariko ivyo ntivyampagaritse kuko ijwi ryantumye ryari ijwi ry'ivyanditswe, kandi naje nabigumye ko ryari jambo ry'Imana.
The word of God
cyari kimenyetso gishingiye ku byanditswe n'ikimenyetso cyijwi kuko ndibutse isezerano ryanjye kandi giye kirageze ntibari bafise abahanuzi muri Isirayeli mu imyaka majana ni na 40 ntibari bafise abahanuzi muri Isirayeli ariko yavuze ati nzobarungikira umwe kandi yaragiye kandi ambwira ko kubw'ikimenyetso nzogaruka nkazana abana kuri uyu musozi. Byafashe umwanya muremure ariko narabikoze nagumye ndi umwizigirwa ku ijambo kandi igihe yambure na bo biganye bo mu buryo bwo byo mu mubiri bagerageje ntibindaba kangahe bashobora gutitura murazi ko ibyo bizosubira mu minsi ya nyuma. Yesu yarabivuze nk'uko yane na yambure bagwanije Mose niko bazoba bo bagabo mu minsi ya nyuma. Abiganye bagerageza gukora ninko kwigani inyuma ariko yavuze ati nagumye mpagaze kuko nari nzi ko iryo jwi ryari ijwi ry'ivyanditswe yamara bari babiri babo n'umwe gusa wiwe ariko yaramanutse hanyuma akora ico ya kandi we yasubiye neza ku musozi aho Imana yamubwiye gezaho Mose reka duhamagare ikindi cabona vyihuta. Yosuwa yavuze ati igihe twegereza igihugu twaduzi Kadeshi Baruneya hanyuma Mose umukozi w'Imana rero aragenda afata umwe mu muryango wose umwe mu itini ryose maze aravuga ati reka tuje gutata igihugu hanyuma turagenda babiri muri twebwe kandi bazana ikimenyamenya ko igihugu ari ciza bari bafise ikimenyamenya cyaco bo barabapenekoti b'inkomoko rero basubira inyuma n'ikimenyamenya ko igihugu ari ciza ariko hageze gufata igihugu bavuze bati ntidushobora kubikora ntidushobora kandi abantu bazazaniwe batazi ico bakora narabahojeje mvuga nti mwibuke isezerano ry'Imana. Imana yavuze ati ndabahaye iki gihugu kandi cyo Imana yasezeranye iragikora nahojeje abantu bukeye bwa mwavuze muti tugiye kugenda hari haheze imyaka 40 ariko twarafashe igihugu. Ikindi cyabona na ningoga reka mpamagare Yesaya aze mu rukiko mu rubanza. Yesaya urashobora guhagarara gushinga intahe y'icabona cy'uwagirizwa ukaduha ibyireguro by'abagirizwa uwagirizwa ndabikora nari umuhanuzi yemejwe ibyo navuga ntibyari sinarinzi ibyo navuga ariko Imana yashita ibyo navuga abantu bose batangura kubyizera ishengero ryose batangura kubyizera nuko umunsi umwe hari ikintu kidasanzwe umwami Imana yarambwiye kwa Isirayeli irondera ikimenyetso nshaka rero ko babikora ariko ngiye ku zoba ikimenyetso gihambaye kandi cyo kizoba iki gihe gihambaye igihe bazoba bafise amasoko ahambaye n'indege zihambaye n'ibihambaye ibintu byose bihambaye ngiye kuzoba ikimenyetso gihambaye inkumi zosama inda kandi nanjye nk'umuhanuzi yemejwe inkumi ntoya yose yategura udushesheti twayo n'ibindi byose yari igiye kubyara uwo mwanego mugenzi yari uwo Yehova yahamagaye ibintu by'ubwoko bwose byarabandanije ego mugenzi mwubu twizeye yuko we nk'umukobwa wanjye asama uyu yiyumvira uyu mukobwa wanjye yarabirondera imyaka irahera bamwe muri bo biyagaza mu mutwe bapfuga bati uwo muta ama umuhanuzi w'ikinyoma ariko byabaye inyuma y'imyaka 180 ntiyavuze igihe Yosamye yavuze yuko Yosamye inyuma y'imyaka 180 nkumi yarasamye rero kubw'icabona cya nyuma namba mumbabarira mbega ntoshobora kuba icabona cya nyuma ibyo si bya kera muri Bibiliya n'ubu. Reka mbe icabona gikurikira kanya gatoya gusa imbere yuko dutangura umurongo w'amasengesho kandi mwumvirize neza nashaka kumushingira intaye nashaka ku amurengutswe imbere y'intaye no gutariko kuboko ngo mvuge ukuri atani kindi atari ukuri nashaka kuvuga mbega byagenze gute ngo nigere mba umukristo data na mama sogokuru nyogokuru ku mpande zombi bose barabanyabyaha kandi akamere yanje yari icyatsi kibi kandi namba ngiye kuba urutete rw'ingana ariko umunsi umwe mu gitondo mu kazu gatoye kibiti kari kentuki niko na mama w'umwibarutsi bavutse ku igenekerezo rya gatandatu ndamugiza isaha icumi n'imwe zo mu gitondo imwaka mwaka w'igihumbi kimwe amajyandi cyenda n'icyenda igihe umwami imana yanzana ku isi hari umucu uhagaze ku idirisha ritoyi maze basubiriye kugurura idirisha mawe aryamye ku buriri bw'ibishishwa kugira ngo abone umwana yabyaye umuco winjira uzunguruka kandi abantu bo ku misozi ntibari bazi icyo babyiyumvira ko nari muto cyane kugira ngo ndabimenye kandi mu gihe nari umwana w'imyaka hafi umunani imyaka n'ibicanga umunani nari ko ndavoma amazi ahantu bogera inzu bogeretse inzu ya dawe yari atunze nuko mu gihe cy'umuhinga mumwe wo mu nyakanga hashushe nari nicaye ndira ngiye kuroba hanze mu kidengeri hamwe n'abahungu maze sinashobora kugenda kubera yuko nategerezwa kuvoma ayo mazi numvise nk'agashururu mu giti ko hagati uja hejuru ya mara handi hose nyakanga muri Indiana ibintu byose biba byumye hamwe biriko birapfa bituje maze akagashururu mu gisaha kazijwe rivaho nuko riti ntugire ntiwigere unywa itabi unywa inzoga uhumanye umubiri wawe ibyo ni ugusambana n'abagore ikindi icyo ari cyo cyose nk'ibyo kuko hari igikorwa utegerezwa gukora niwakura kandi mawe yahamagaye muganga yiyumvira ko nari mfise uruhagarara rwinshi indwi imwe inyuma y'ibyo nabonye ikiraro minisipare breje mu rwinjiriro nk'uko numvise nabonye ikiraro minisipare kirambitse ku ruzo iyo nabonye abantu 16 basiga ubuzima imyaka 20 na inyuma y'uwo munsi ikiraro minisipare breje kirambitse aha hantu nyene kandi abantu 16 barahasize ubuzima kandi kuri greenism iri joro rimwe sinarinzi ivyo byari inyuma yaho nacitse umukozi w'imana kugira nkorere umwami kuri greenism iri joro rimwe umwungere wanje yarahejeje gusa kumbwira nari narababwiye kuvyereke kugenda kugira gushobora kubona ibintu kandi bambye yuko yari umurwanizi sivyo na gatoye rero naduze hariya hanyuma mvugani mwami sinshobora kureka guca mu buzima nk'ubu kuko nicaye hariya kumukantu gatoye hariya mukazu kabarovyi ka kera nsenga hanyuma ijoro rimwe hariya nk'uko umwami yari yambwiye kandi ku giti nk'uko yabikoze kuri Mose hanyuma ngaha kuri greenism haraje umuntu arambwira ibyo singerageza kwigikura ibi ariko yari ngabiri ivuye ku mana yari yimirije kutanga ku bantu b'isi yose no kunshoboza kumenya biciye mu byanditswe yuko ibintu byose byasezeranywe ku bicanye na bibiliya bitegerezwa gushika yuko igihe cyari kirangiye hanyuma nasubiye inyuma ndababwira umwungere wanje namanutse ndababwira hanyuma yavuze ati biri wakiriye iki mbega rwose mbega zari indoto mbi ariko kuri jewe yari maraki kane yavuze ati ugiye kubikora gute yari ruka 17:30 ibyajire yohana 10 yari kandi ibi byanditswe byose byasezeranywe muri iki gice cyanyu sinabonye sinabibonye bikoreka icyo gihe abantu bari bajije bati ibi bizoshika ryari ariko narabigumije gusa umunsi umwe ku ruzi nariko ndabatiza abantu 500 ku ruzi igihe ubwo nyine umuco munye uje nari nkiri umuhungu mutoya kandi nari nababwiye abantu yuko nawubona bavuga yuko kwari ukurota kandi byari ibintu njira mu byiyumvira ariko imbere y'abo bantu barenga 5000 igihe cisa umunazi umuhingamo mu 33 mu kirere haje igicu kimanuka kivuga aya majambo nk'uko Yohana umubatizi yahawe igikorwa cyo gutegura kuza kwa mbere kwa Kristo igikorwa cyayo kizotegura kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi 5000 giza abantu barabyumvise kandi ibinyamakuru birabi shingiri nta ushaka kuvuga kandi nshaka gusaba uyo mushigiriza manza w'impumyi araba hirya no hino kugira umuntu munakagira inkovu z'amahwa n'imisumari n'ibindi byose anyumvirize siko rivuga ntiri tanga amasezerano nkayo twasomye ngaha muri Luka 17:30 Yesu avuga ati nk'uko byari bimeze mu minsi ya Sodomu niko bizoba bimeze igihe umwana w'umuntu azohishurirwa kandi ariko ari hishura nshaka ndabasabe mwumvirize ibi mu minota mike nimba mushobora kunyihanganira indi minota ubu ni mutekane gusa iminota mike mwitegereze mwitegereze Yesu yari afise amazina atatu umwana w'umuntu umwana wa Dawidi umwana w'Imana yari afise amazina atatu yose ku muntu umwe ariko yari afise amazina atatu nka kurya gusa kwa data umwana mpuye mu yera byose n'Imana imwe ariko ibyubahiro bitatu nka kujya kwanje gusa umugore wanje anyita umugabo abana banje ntacyo bahwaniye ko nanje mu izina ry'umugabo ndise wabo umwuzukuru wanje yicaye hariya ntacyo ahwaniye ko nanje mu izina rya data kandi na kimwe mu izina ry'umugabo we n'umwuzukuru wanje kandi muri byose n'umuntu umwe kandi turabona yuko igihe Yesu yaza akagerageza kwihishura nk'umwana w'umuntu ntibibacike igihe yishura ubwiwe no kwiyita ubwiwe rimwe na rimwe umwana w'umuntu Isirayeli yarahumishijwe ntibamenye icyo umwana w'umuntu byasigura ariko bavuga bati umwana wa Dawidi igihe yampumye barutima yasohoka hanze maze akamumenya Dawidi byasigura umwana w'umwibuka umwana w'umuntu umwana wa Dawidi umwana w'Imana ari we yari umwami uyu muyuda yaronse ibyo yasabye kuko yamuhamagaye mu izina ry'umwana wa Dawidi umwami ntiyari umucunguzi ariko yari umwami ariko igihe umugore w'umugiriki akomoka isiyofoyinike yamuhamagaye mu izina rya Dawidi ntiyigeze yunamura umutwe wiwe nta burenganzira yari afise kuri we mu izina ry'umwana wa Dawidi ntiyari umwana wa Dawidi kuri uwo mugore yakomoka isirofoyinike ariko igihe yavuga ati mwami ubwo nyine yaciye ahindukira yari umwami murabona umwami yari umwami si umwana wa Dawidi kuri we none kuko atamenyekanye nk'umwana w'umuntu umwana w'umuntu yari uguhishurirwa kwa mwemu umuhanuzi umwana w'umuntu bisigura umuhanuzi rero namba muzinguruye bibiliya zanyu muri Ezekiyeli igice cya kabiri n'umurongo wa mbere muje gusa Ezekiyeli yari umuhanuzi ijambo ry'Imana kuri urya munsi kandi Yehova ubwiwe yamwise umwana umuntu Yehova yamwise umwana w'umuntu umwana w'umuntu nka kurya Yesu yihishuye nk'umwana w'umuntu byari biki ijambo ryasezeranywe gico gihe rigaragazwa Imana imwe Imana yo mu gihe cya Ezekiyeli Imana yo mu gihe cya Yesu umwana w'umuntu icyo gihe ntiyari yari umwana w'umuntu kuko yari yaje kwihishurira Isirayeli nk'umuhanuzi maze barabyanga kandi ubwo bwari umuvugishwa bwategerezwa akumwakiriramwo mu izina ry'umwana w'umuntu umuhanuzi kuko byari bijanye n'ijambo gusubira mu byagezwe 18:15 uhoraho Imana yanyu azobahagurukira izovugishwa nawe ameze nkanje kandi igihe yaza yigaragaje mu ibango ryiwe nk'umuntu atari umwana w'Imana umwana umuntu Imana ni mwemu kandi yihishuye nk'umwana w'umuntu ibyo yigira ako yari kandi bari mpumye ntibashobora kubibona ariko ubu ku banyamahanga arihishura ubwiwe kandi ubu umwana w'Imana ari we mpemu yera rero Yesu yaravutse ati nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu nshaka ko uyu mushikiriza manza w'impumyi abona imi n'ubusobanuzi w'ijambo ry'impumyi igihe cyose afata ibyiyumviro byiwe by'idini kuri byo kandi nta kindi abizi uko akurusha abikora kugira ngo abeshe kuko we ari ububeshi umubeshi kuva ku itanguriro Yesu yavuze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodomu umwana w'umuntu yihishura mu gihe cya Sodomu yari umwana uwo yari Imana yihishuwe yihishuye mu mubiri w'umuntu ari we yari yiswe igihe kimwe Melekisedeki data Melekisedeki muri kirya gihe ye ntase yari afise nta nyina kandi nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubuzima uwo yigetse akuba ari we aguma ari wa wundi Yesu yari afise se na nyina ariko uyu mugabo ntase cyangwa nyina yari afise yabonekeye Aburahamu mu ishusho ry'umwana w'umuntu Elohim Yehova ishengero rero ryakoresheje iryo jambo mu gihe cy'ishengero mu mubatizo wa mpemu yera ariko Yesu yavuze nga kugira ngo atume Maraki kane n'ibindi muri ibi byanditswe bibabere iby'ukuri murabona ati mu minsi yihereza imbere gato yo kuza isi izoba imeze nka Sodomu kandi umwana w'umuntu azihishura ubwiwe nk'umwana w'umuntu nk'uko yabigize mu gihe cya Sodomu mushikiriza manza w'impumyi ntushobora kubibona amajambo yiwe ni ukuri si nkuvu z'imisumari n'amabara n'amahwa n'umwana w'imana yihaye umubiri mu ishengero ryiwe nk'umwana w'umuntu hategerezwa gushyitswa Maraki kane n'ibindi byanditswe sentari byitondera ibirabe neza rwose umwana w'umuntu cyo kimwe ni Imana Data Imana umwana Imana Imana mpemu yera ni Imana imwe ibintu bitatu bitandukanye bigize Imana imwe rero uyu ni umwana wa Dawidi umwana w'umuntu yahishuwe icyo gihe nk'umuhanuzi umwana wa Dawidi umwami none umwana w'Imana mu gihe cy'ishengero mu gihe Imana atari umuntu Imana ni mpemu kandi mpemu y'umwana ni mpemu yera ari ihishuri gihe cy'ishengero ariko yasezeranye ngaha yasezeranijwe ngaha mu minsi y'iherezo k'umwana w'umuntu yo hishuwe umushikiriza amazi w'impumyi urabitahura
I want you to know blind
prophet.
We believe it.
Turabibona, turabyize. Aya majambo yashikijwe imbere yacu kandi tuzi yuko ari ukuri. Kuba Yuda yari umwana wa Dawidi, kuba Giriki yari umwami, kuri twebwe n'umwami kubanyamahanga kandi uwo mu minsi y'iherezo azosubira agaruke nk'umwana w'umuntu. Kuko Maraka asezeranya yuko hazobaho umuhanuzi azohaguruka mu minsi y'iherezo azosubiza imitima y'abantu kure ya madini. Gusubira kw'ijambo ry'inkomoko wo kwizera kwa base Pentekoti y'inkomoko. Kandi mu gihe abikoze Uwera Yohana 14:12 ibikorwa yakoze nabyo bizokorwa ibyahishuriwe Yohana 10 hasezeranywe ibango ryose uzohishura amabanga gute kuraba ibyo Riteri yasize kuraba ibyo Wesley yasize kuraba ibyo Pentekoti yasize no guhishura ibanga ryo mu mutima kugira bitume Imana iba yayindi muri buri gihe cyose ibyo bikaba atakindi biri atari ijambo ry'Imana risubira kugaragara riri umwana w'umuntu bugira kandi ntiturondere inkovu z'imisumari turondere ijambo ryagaragajwe itegereza Imana yasezeranye ibi bintu ubu kandi ibikora kurya nyene yavuze noshobora kuvuga ibirenze ariko turareka iki cigwa uyu tu mwanya uratujanye nyakubaho mushikiriza amanza ndashaka ko umenya ko nshobora guhamagara ibihumbi by'ibyabona kuri uyu kuri uyu mugoroba ndashaka ko umenya ko ibintu yavutse ko yokoze turi byabona yuko ashitse ijambo ryiwe hariho ikoraniro ry'ukuri rya mpemu yera hariho inkomoko z'ukuri z'Imana kandi hari isezerano ry'ukuri yuko bazokira nibarambika ibiganza byabo ku bagwaye ndashaka ko umenya ndashaka kumenya ko yuko Yesu yavuze ko nk'uko byari biri mu minsi ya Sodomu n'ikomezo bimeze mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ndumunyamahanga kandi nshingira intahe gusa ibyo bibiri ivuga yuko ari ukuri nimba ubibona umumarayika w'uhoraho aza mu ishusho y'umuntu yari yahaye umugongo w'ibihema hanyuma abwira Aburahamu ibyo Sara ariko ariyumvira Yesu yavuze yuko bizosubira rero nimba navutse ukuri mureke Imana yemeze ko ari ukuri nimumureke abihishure rero sibanga turazi ico gihe nza kuva kuri gisentare nyuma y'isaha zitandatu hamwe n'uru rubanza kugira ngo mufate ingingo yanyu reka Imana yatanze isezerano ariko muri ico gihe byari byemejwe mureke Imana yatanze isezerano ibyemeze kuri uyu munsi mvuga ibisa bamwe muri mwebwe mwiyumvira mu mitima yanyu musenge Imana kubwira indwara yawe canke ku mubabaro wawe hanyuma murabe nimba Imana iza guhishura ibanga riri mu mutima ndabagejeje mu bikore kuva ku ruhande rumwe muja kurundi rero notinyuka gukora ikintu nk'icyo nimba ntahagaze neza na neza kuvya ivyandiko bivuga ndashaka ko iyi seminari ibona yuko ari wa wundi nyenecho uno munsi n'ibihe bidashirako ashitse isezerano ryewe kandi yasezeranye yuko Yesu Kristo azohishurwa muri iyi minsi ya nyuma nk'umwana w'umuntu umugabo yicaye ngaha ababajwe na hemoroide sinari bwa kubone mu buzima bwanje nimba ari byo duzi ikiganza cyawe urabyizera yuko nashingiye nta ijambo ry'Imana urya mugore wawe yicaye impande yawe arababara nawe nyene ikibyimba ku mutwe wiwe nibyo duzi ikiganza cyawe urizera ko Imana ishobora kumbwira uwuriwe nimba kiri jambo ijambo rirazi ibanga ryo mu mutima muri umushinga ntahe n'umupfasoni hanke nimba ari byo duzi ikiganza cyawe kubera iki mutabyizera ngaha hicaye umugabo yicaye hanyene yunamitse umutwe wiwe ariko ararira yisengera yongera asengera umugore wiwe nari ngaha nari kumwe natwe iby'uyu mugoro uyu mugoroba ariko arababara yiyumvira yuko Imana ishobora kumbwira ingorane yiwe yariyo yose kandi ko nawe ari ngaha uravyizera uravyizera ndi umunyama hanga kuri wewe nibyo umugore wawe ufise ingwara z'abagore nimba ari byo duze ikiganza hejuru kugira babibone kandi izina ryawe n'umushinga na Smith urizera yuko Imana iza kumukiza nimba ari byo duze ikiganza cawe hasi hejuru nk'uko ndakugeza yuko Yesu Kristo yahishuwe mwishusho ry'umwana w'umuntu mu mubiri w'umuntu biciye mu mubiri w'umugeni akira umuhamagaro wawe ngaha hari umugore yicaye ariko arandaba agwaye umuvuduko w'amaraso wizera yuko Imana ishobora akumbwira uwo ari we witwa Desire nimba ari byo duze ikiganza cya wizera yuko n'umutima wawe wose Yesu Kristo azoguha icyifuzo cyawe urabona ni wa wundi ejo uno munsi no mu bihe bidashira byizera hano hari umugabo yicaye hano arandaba arafise umutwaro ku mutima wiwe nibwo kubwo umuhungu wiwe umuhungu afise indwara y'igisukari urabyizera umugore wawe niwe yatanguye kurira iruhande rwawe afise umutwaro ku mutima wiwe nibwawe ni kubwawe wewe mwene wabo afise ingorane y'umutima yagoranye muri umushingane n'umufasoni si class nimba ari byo tuzi ikiganza hano hasi nk'uko nimba ndi umunyamahanga wose kuri wewe hagarara haguruka nimba ndi umunyamahanga kuri wewe kandi ntakutsi niki gushitswa ku ijambo ry'imana mu minsi ya nyuma mushikiriza mana ndashaka ko umenya yuko ijambo ry'imana ari ukuri imana yarabimbwiye haciye imyaka 35 narindiriye cyose ariko bashitse ahanyene iby'umugoroba w'umunsi imana ishitse ijambo ryayo ni wa wundi nyene cuno munsi n'ibihe bidashira imana iguhezagire genda hanyuma uronke icyifuzo cawe ubu ivyiyumviro vyanyu umucamanza umucamanza ategerezwa gufata ingingo kandi uko mwigenza kupfa ubu bizopfa canke bizokwereka abantu uko kamere iri afise icaha canke ntaca afise urizera yuko atacaha ufise ko ashitse ijambo ryiwe ni twebwe dufise twumviriza wa mugabo wa kera atihangano umushinga ntahatizera hamwe na mushinga ntakekeranya ariko ubu uzokwizera ko Imana acitsa ijambo ryayo ivyiyumviro vyawe n'umucamanza kandi n'ukuntu wigenza bizokwemeza abantu ko kamere yawe iri uravyizera reka twunamike imitwe yacu rero ubu nababwiye ukuri kutagabanije iyo aba twari dufise umwanya wo kuguma ngaha nta cyanditswe na kimwe muri bibiliya kidashingira intaha icyo kintu nyine nabaye imvuga kuri murabizi rimwe na rimwe kuba imvuga kuri si igikorwa cyoroshye ariko mu gihe Imana ihagaze ngaha ntibyari byoroshye kuri Ritel Wesley cyangwa kuri umwe muri abo ntibyoroshye kuri mwebwe cyangwa uwo ari we wese afashe igihagararo ariko uyu mugoroba ategerezwa gufata igihagararo cawe ntiyigeze avuga yavuze ati bazorambika ibiganza ku bagwaye kandi bazokira nimba ubyizera rero sinitayeho nimba biza gushika ubunyene nimba bizoba indwi ikurikira bizoba mu mwanya mirongo ingahe uhereye uyu munsi nimba ubyizera by'ukuri bitegerezwa gushika nda hari umuganga yicaye ngaho uko ndabitahura ndashaka kumushimira nari kumurwayi kuraba umurwayi wiwe igihe giheze kare igitondo mu bitaro yari mu uwo gupfa nibyo niko nibaza yari asesekajwe na kanseri kandi iyo umugore mutoyi yambwiye avuze ati umuganga wanje azombaga yari amaze kuza mu bikorane byawe kandi aragushigikira kandi uretse nibyo ariko mwene data Branham ndashaka kumenya yuko ahagaze hamwe nawe mu masengesho ku bwanjye iyaba nari nkeneye umuntu anyitayeho mu by'ubuganga no kwifuza uwo ari we abimpa umugabo ashobora kwizera Imana nk'ukwego bose baru mu nzego z'ubu buzima mu buzi bwose reka twibuke kamere ni iyanyu ubu mwami Yesu nagerageje gusigura isambu washingiye ntayibya akwari ukuri byabona byawe twari gushobora guhamagara amajana ariko nta mwanya duvize kandi aharambitse uduhuze turambitse aha tuzoja kubarwaye no kubababaye hanye naho mwe muyera ariko ashingira intayuko Yesu Kristo ari muzima aturazi kugubuzima bw'ubuzima yabayeho ikintu yakoze kandi turasenga mana ubu turambitse ibiganza kuri izi mpuzo kugira ngo uwo ari we wese izozikora ko baze bashobore gukira ndatanze isengesho ryanjye hamwe no kwizera hamwe n'uyu wundi murwi wabizera kuri aba batashoboye kuba hano nshobotse abanezerwa ubukuru bw'Imana bashobore kuba barwaye kandi badashobora kuza umubyeyi yashaje akenye yicaye hariya muri iki gacumba yishimikizaga ko ni gatoyi kera uyu mugoroba arindiriye ko ako gahuzu gagaruka rurya ruyoya rwa ruryamye hariya mu butaro rufise ubushuhe buturira n'umutimu arindiriye kuruza na kwako gahuzu reka ubushobozi bw'Imana ikomeye bujena ne nabo rubasiga amavuta hamwe n'ugusigwa kumwe kwari kuri iryo koraniro uyu mugoroba kandi bashobore gukira mwami turatangira isengesho ku bwabo akubero yuko batari hanari kuhereye hose icarimwe ubereye hose icyarimwe se woba ngaha kugira ngo ushize ijambo ryawe biciye mu izina rya Yesu Kristo rero tureke mwe muyera by'ukuri atari ibishobisha atari ikintu kimeze nk'igice kivyivyira ki ingingo y'ukuri ishobore kurengangana kuri ibico rinise uyu mugoroba sentare bashobore umwe wese muri bo gutanga igishinga nta ico kimwe nk'uko bafashe amakarata yabo y'amasengesho kandi bakayafata mu maboko yabo nk'uko biciye kuri ya rutari igihe bafise bishigishijwe bijanye n'igice agatandatu cyamariko bazorambika ibiganza byabo kubagwaye kandi bazokira nk'uko ba abasabyi bawe witoreye bahagaze hano kandi turambitse ibiganza byacu kuri bo mwamese byokemura kugeza ibihe bidashira bashobore kuva hano banezerewe kandi bibagire yuko bigeze kugira ibibazo kubera badakekeranya nk'uko Aburahamu yarari yuko Imana ishobora gushitsa amasezerano yawe tubisabye mu izina rya Yesu amen ndamukunda ndamukunda Ekubera yankunze ubwa mbere akagura gakiza kanje ekugiti chikaruvariyo Ni bangahe bahisemwo tuzi ibiganza muti nahisemwo ni byinshi urubanza muraza gufashwa bijanye n'ijambo ry'Imana ryera bini bimenyetso bizokurikira bizera singiye kubareka mwicare nga mwibaza ibyo yuko gusa kuko ni ngabire yuko ibyo bigira umuntu wese gusumba uwundi muntu wari we wese mufise abapasitori bubaha Imana ngaha bari ngaha bashaka kubabaza bahagarara hamwe nanje kuri ya rutari barabarambika ku biganza byabo nk'uko nanje ndabigira batuzanye ngaha kandi bari ngaha nk'abanyu nk'abanyu nk'ibyabo na by'Imana bariko barashingira nta ukuri ubu ntimwovuga muti mwene data namu yarambitse ibiganza kuko amaboko yanje ntasumba yabo cyane ayuwundi wese nuko twizera kwanyu uguhitamo kwanyu yuko mwagumye ku ijambo Imana ira zigayari zigama kandi nibi Imana ishobora kuzigama ico gice cy'ijambo no kuri bemeza rero mwamaze gukizwa kuko mwarakijijwe kubw'igishinga ntahe yaciwe ubu ndashaka mwese muri runo ruhande ngaba afise amakarata yo gusengerwa ko muhagarare muri runo ruhande hirya no hino ubu mwese muri runo ruhande ngaha abafise amakarata yo gusengerwa ko muhagarare hagati y'uno murongo hanyuma muraba ibyuma y'umwo hanyuma bose bari muri uru ruhande ngaba afise amakarata yo gusengerwa ko kuri runo ruhande ngaho ubu muhindukira inyuma hirya no hino musubire inyuma nkuko muhindukire kuriya nkuko ndashaka murongo ugoroje mwese muri runo ruhande ngaho muze nkuko murabe kurya ku hanyuma mwese muri runo ruhande ngaho abafise amakarada yo gusengerwa kwa maze nkuko hanyuma murabe inyuma nkuko akana umurongo w'amasengesho uraza gutangura mwese muri mwibaraza mufise amakarata yo gusengerwa ko mushaka gusengerwa mwururuke hanyuma muje inyuma y'uru ruhande rukurikira kuko gihe bariko baraza jewe nziza mushaka mpagarare abakozi b'Imana ni byiza gutanga igishinga ntaye bose ni byiza kuri mwebwe mwese n'uguhe guhitamo kwawe mu rubanza ni byiza abungere bashaka kumenya bashaka imigenderanire hamwe nabandi bakozi b'Imana bashaka umukozi w'Imana wari we wese ngayizera Imana kandi yizera yuko kurambika ibiganza kubagwaye nimba yo hitamwo kwa buno muhinga mu yuko ari kwibara batumiye nkabo bakora kuza nga bakorana kuza nga no guhagarara kuri ya rutari mu gihe dusenga bungere buziye mwe mu w'Imana kandi ugwitamwo kwanyu buno uko mwizera yuko we ari wa wundejo uno munsi nibihe bidashira yuko Mariko 16 ari kuri bwa bano bungere hano bashaka ko batumira ngaha bungere nkabo musangi ibango muduhe nge ngaha hano muhagarare kuri ya rutari hamwe natwe mu gihe tugira imirongo y'amasengesho musenge ngaha nyene baduze ubacishije ngaha abungere bose mu nyumba ko ntarazi dini bambiye gusa ndababaze muduge ngaha nimba mushaka kuza ubu hanyuma mugira umurongo w'amasengesho musengerwe musengera abagwaye kurambika ibiganza kubarwaye nibangahe ngaha batari abagwaye kandi mutegerezwa gusengerwa ariko abizera muduze ibiganza murasengerwa nanje amasengesho yanyu ariko kubari aza kubari arajana natwa abungere mu gihe dusengera bwo bano bantu niki nimba uwoya mama wawe hagaze hariya ni gute mu gihe yo baye umugore ni guki aba yari mwene so canke mushikawe mwibuke ni mwa nyina wa kanaka no muvukanye wa kanaka ni mushiki wa kanaka ni nyina wa muhungu munaka canke umukobwa ni wa kanaka kandi tuzoreka abandi nkuko dushaka abandi badukorere ringwe ndashaka umwe wese guca bugufi kandi mu masengesho kandi mu gihe bamaze kurogira imirongo yabo nkuko aho bashobora guca ndashaka abakozi b'Imana baze ngaha nyuma bagira imirongo ibiri ngaha nyuma rero kweye hino kuri ataka kuri ya rutari ngaha hejuru no hepfo nkuko mugira imirongo ibiri kugira abantu bace ngaha ndashima la microphone nyuma mushinga ntaye bordaza araza kuba ahagaze gatoya hari indirimbo uko no kuri imirongo ibiri kwa ruguru no hepfo kugira abantu ubu akuru umwe wese muri mwe bwamba hagaze murongo akumenyesha neza satani umucamaza yuko mwafashe icemezo icemezo cyanyu caheze yuko nimwizera Mariko 16 ni jambo ry'Imana kandi nukuri akandi ko uciye muri uwo murongo akugira urambike kwibiganza kandi upfa kububobandanya ko ibikorwa byawe bizokwereka nico cemezo cawe kiri aduze ikiganza kandi uvuga uti ndasezerana n'Imana ibyo mwese muri ko muri mu murongo ubu mwereke dumureke dusenge data wa mijuru bano bantu no muhinga bakorewe ko nko mu bucamanza niyumva mwami wagize ubucamanza nyabwo Pilato yagukoreye neza nkuko yazanye ibyagirize by'ibino nyoma ariko wewe watsinze ibyabo na by'ibinyoma icabo naca akuvugira mwe mpimbye mwe muyera temkwe kwemeza ijambo imbere y'abantu waciriwe urubanza ngo kandi abantu batahuye hasemwe bavuga kandi bariko baraza kwereka isi yuko bizera ijambo ryawe ko ari kuri ryasobanuwe nabi bamwe muri bo bavuga bati reka ndakubone ukora ibi reka ndakubone ukora biriya kandi twazanye ibyabona kuri ya rutari kwerekana yuko niko wavuzuwe ukora ibintu mu buryo bwawo ubu ndasenga na senga data uje guhimigisha ishengero kuri uyu muhinga mu nk'umukozi wawe hamwe n'abandi bakozi bawe bose ijambo bari ngaha tuguhaye amasengesho yacu akugaba abantu sigaba babungere beza mwami abakekeranya bazote canke abatizera mushinga ntahe mutihangana canke wari wese muri abo banegura bacokoranye babayeho mu gihe ibihe byabo nimba baza muri aba bantu ese urubanza uyu muhinga mu gucira kwiteka ibyi ntahe yabo kuri Noa nk'uko byari mu minsi ya Noa nkuko byari mu minsi ya Sodomu bose bararimbuwe mbega batekeza n'abacokuranye yamara ntaco byahinduye abizera babandanya n'ijambo kandi turiteguye kubandanya n'ijambo kuri uwo muhinga mudata ndifatanije nanje ubwanje hamwe n'abandi bungere bawe hano barambika ibiganza kuri aba bantu ese inkomezi zawe ishobora byose tuziko tuziko iri hano ubuyemeza ijambo igera neza umwe wese muri bo mu izina rya Yesu mwami wacu amen mwene data roi woshobora kuza kuri ya rutari ubu twese twunamika imitwe yacu abantu bose basenge kandi baririmbe namba udashoboye gusenga ririmbe itere gusa mu gihe urengana itere gusa urengana ntangora nibyo uvuga cyangwa ukora nahawe namba ushaka gusemerera semerera kandi namba ushaka kugenda genda ntangora ariko kose gusa wizere Imana genda uvuga uti byashizwe mu mutima wanje nyene nkaho wabo uriho kubatiriza uvugiye kubatizwa ivyo biratunganye namba uvyize uri umukristo igihe cyose ivyo no kuri kandi uzokira igihe cyose wizereka ubu twese dusenge ni byiza mwene data boda uriteye kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana na Yesu kubirenge vyewe kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugezaho tuzobonana kugeza aho tuzobonana ku birenge bya Yesu, kugeza aho tuzobonana, kugeza aho tuzobonana. Imana ibe hamwe nawe kugeza aho tuzobonana. Ndabigisha ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ese umwe wese muri mwebwe yo kwakira ibyo yasabye, niwabwira uyu musozi tishinguka kandi ntukekeranye mu mutima wawe, ariko ukizera ko ibyo wavuze bizoba, ushobora kuronka ibyo wavuze. Iyo usenze wizere ko wahawe ibyo wasabye kandi uzobironka. Nkora igikorwa cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ku rubanza rwacu rwakozwe kandi rwaciwe, kandi ko ibikorwa byacu byerekana ko noneho twizera, kandi tuzi ko yadukijije. Nimba nta nzosubira kubabona kandi muri hakurya y'uruzi, nzosubira kubabona hakurya. Rero mpemu yera hambaye we yatubereye umushitsi, iriyinga ngaha kumwe natwe, kandi akorana natwe, azobashigiringira intaheko n'ababariye ukuri kugeza igihe icyo gihe. Kugeza aho tuzobonana, kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibane namwe kugeza tubonana. Reka twunamike imitwe yacu buke buke cyane kandi mu bwitonzi. Reka imipfunda y'uruzi ihunge imbere yanjye. Si Imana yo mu ijuru iyo turi imbere iturinde kugeza aho tuzobonana. Imana iguhezagire mwene Data, ndagushimiye.